Kirundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu wa gatatu ahanini yubakiye kuri ibi bikuru bikuru. Kuri uyu wa gatatu u Burundi bwahimbaje imyaka 30 nini heze hacitswe ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yatewe ku mukono ku wa gatanu ruhumu mwaka w'1991 kuri ibyo bagenzi bacu aho baciye mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bashikirije ko ubumwe buhari ariko bushobora gutosekazwa n'ibihe by'ubutunzi igihugu kirimwo, aho kandi muraja kumva na bimwe mu bishikirizwa n'abaririmbyi co kimwe namwe mu mashyirahamwe yigenga. Uguhagarika akazi kubunguruza abantu n'ibintu mu ntara y'amakamba hakoreshejwe imodoka zizwi nka Toyota Probox birabandanya, aho kuva kuri uyu wa mbere w'indwi turimwo abo bazikoresha bavuga ko babitumwe n'uko baburi gitoro mu Burundi bakaja kukironderera mu gihugu kibanye cya Tanzania. Igipolisi cyo mwibarabara mu gihugu cy'u Burundi cyo kigashaka ko bubahiriza ibiciro, nabo bakanana kuberaho muri Tanzania bagikura igiciro kiri hejuru. Naho biruko harabari ko barakora kuri uyu wa gatatu imbo no gutinya inzara. Ugutevya kuronsa ifumbire abarimyi bishobora gutuma umwimbu ugabanuka ku barimyi bo ku mitumba imwe muri komine Mwumba intara ya Ngozi, basaba leta ko yozirubahiriza ikiringo. Hari abakenguza amateka bafise amakenga ingene abanyagihugu bagiye kuza barashikira inzego zimwe zimwe zigiye kubaja kure mu itunganywa rishasha ry'intwaro. Inyishi itangwa n'ubushikiranganji bujejwe by'intwaro hagati mu gihugu nuko bakuru b'imitumba aribo bagiye kuja barakira ibihanze abanyagihugu kugira babitange mu babakurira. Ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe na Koffi Olivier Rubera intwari mu buhinga bw'ivyuma. Ijwi ni Odironke Jimana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe, nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru zano makuru. Kuri uyu wa gatatu ni u Burundi bwahimbaza imyaka 34 iheze hashitswe ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yatewe ku mukono mu mwaka w'1991. Kuri ivyo bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura bavuganye na Radio Indundi Kiritire kuri uyu wa gatatu hahimbazwa umunsi nyene bashikiriza ko babona ko abarundi bunze ubumwe. Naho biruka ariko bavuga ko hari bishobora guhungabanya ubwo bumwe nkibura n'iduga ry'ibiciro kuri bimwe mu byankenerwa cyane cyane igitoro n'ibifungugwa. Bakabona ko hamwe ibibazo nk'ibyo byotoregwa umuti ubumwe bw'abarundi bwotsimbatara gusumba. Claire ya Kankundi.
Abo twaganiriye bemeza ko abarundi muri rusangi bunze ubumwe, ariko bakavuga ko hari nk'ibintu bimwe bimwe bituma bahungabana nk'iduzwa ry'ibiciro by'ibintu bimwe bimwe byankenerwa nk'ibiribwa n'ibindi. Naho bamwe muri bo batemeye kuvugira ku byuma byacu bakabona ko hari ibibazo biratishinga abarundi nk'ikena ry'ibitoro n'inkurikizi yaryo. Bakabona ko ibyo bibazo bitorewe inyishu ubwo bumwe n'urukundo mu barundi byoheza bigatsimbatara, nk'uko uyu mukenyezi wo mu sagara cha Bujumbura abishikiriza.
Ikintu cyo tuma uwo umwe gukomera umurundi wese ategezwe kubona uwundi murundi ari mande yo ngamwene wabo, utegeza kuyumvana mu ngabavukana, utegeza kugira umubano mwiza urukundo. Ibyo ni byo mbona ko byo tuma uwo umwe nyene butsimbatara.
Inyuma y'injyane zifatiye kumoko zagiye ziraboneka mu gihugu waramutswe igihugu ico gihe Pierre Buyoya yarashizeho umugwi ujejwe kwiga ikibazo kijanye n'ubumwe bw'abarundi. Uwo mugwi wacushiraho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi tariki 5 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1991. Hacashingwa ko uko umwaka utashe kuri iyo tariki hozaribukwa ayo masezerano ku munsi wahariwe ubumwe bw'abarundi. Mbere hacashingwa n'icibutso cy'ayo masezerano kigizwe n'umuganda w'inkwi utekeye.
Ishyirahamwe Sova Bagashitsi rihurikiyemo abaririmbyi bo mu myaka 1970 1988 naryo riranegura ko muri kino kiringo giheza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abaye indirimbo zafatwa nk'ibikoresho mu kubukomeza zitagumye zihabwa ikibanza mu gukomeza ayo masezerano. Umukuru w'iryo shyirahamwe Celestin iyo yandemye asaba ko benezo buhabwa ikibanza. Tumukurikire.
Indirimbo z'ubumwe ni ibikoresho bikomeye bituma imibano mu bantu ikomera, kuko abantu barumviriza nabo ndwaruka rukura rurumviriza. Mbere benshi bagenda batete mbega ubumwe ni iki. Kugira ico kintu rero haje abandi baza barabasigurira bagatera bakumva ati hari ibintu ntakogwa. Aho rero niho za ndirimbo z'ubumwe canke z'amahoro zigaruka zikaba nk'ikoresho cyo gufasha kugiye kugitera imbere abantu barumvamwo yuko ari akama abantu bateye abantu reba kaci batari none ako kama bagateye kubera iki kubera ibyabaye
muri make ndabona yuko zitariko zirakoreshwa n'ukuri kuko iyo zivuze barabisanga ivuze nka rimwe mu mwaka cyangwa ugasanga ntibariko baritaho na babiri ariko baraziririmba hateza kuba programme ivuga yuko bufasha nk'abo bantu babona ko bafite byimbiro bitomoye kugira abana batanga ubutumwa bwiza bwo gutuma nabantu bafatana mu ndero ndabona yuko nta kintu biriko birafasha kuko je muri make ndarongwe nishira hamwe y'abarenze bakera ndabibona yuko atakintu kinini kiriko kirakogwa n'ukuri
kubera iki ubwanyu
nuko ngira ngo benshi baba bari mu bindi harusanga bimwe bimwe byibagira majambo makene bazayo uko bazoshobora kubikoresha kuko turiko turatera kam hama bashobora no gufasha n'abarundi bashobora kubana n'abatera imbere muri ibyo byerekeye ubumwe cyane cyane
nayishira hamwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo aribona ko ari nkingize itandatu zokoregwa ko mu gutsimbataza ubumwe bw'abarundi Faustin Ndikumana rirongoye muri izo avuga ko izihamba yari nk'ibijanye no gukurikiza gushinga igihugu kigengwa n'amategeko hamwe no gutunganya amatora atamyidogirimwo kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe parseme
ibintu uburundi bwafatira ko no gukurutuba ko ari igihugu cabayeho kuva kera dufise ururimi rimwe n'imicino igira kabiri nuko abaru naho bagirana ingorane muri karahise barasezeranye turafise amasezerano ngo y'umwe bw'abarundi turafise amasezerano y'Arusha rero nuguza turaraba avomera ukumvikana ku Burundi ubugira gatatu n'izincungu rwa gasore cungu ya demokrasi tataye mercuri n'izitwereka ko hariho exemplarity y'abantu ca kane yugendera ku mategeko meza akazi na muntu n'ubutungane iyi nkingi ya kane idahagaze neza n'imwicituma abantu umva kumengo mu gihugu cabo ntacu bamaze bafashwe nabi ubugira gatanu niyo yigushikira ubutegetsi by'amatora yatunganwa neza umuntu agatsindwa ku mugaragara agatsinda ku mugaragara birashika mu gihugu runaho ugasanga n'amatora akaba akaryo k'abantu bamwe bayizizitira abandi ugasanga barahezwa ica gataratura n'umwidegembyo mu by'ubutunzi hamwe ingingo zifata zituma abantu mu by'ubutunzi boroherwa ibiturire ku basoko nke natangu kamengo ibijanye n'ubutunzi hari ico bita capitalism do copinage vyagiye mu kagwi k'abantu izo nkingi zitandatu uwo mugo bishinzwe n'abandi bakaza barako inkingi imwe muri yo yose iri kirafasha by'ukuri kugira igihugu kigume gihagaze hanyuma rero ibi by'uko twariko turaba ku nkingi ya kabiri y'amasa no yagibaye kugira ngo baze barumvikana tukaraba twabana nta yuko nyimba barundi bahunze cyane n'abandi akama hariho uburyo bwo kuganira bwo kuraba ingene abantu bose bosubira mu ruhongore
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiritira amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba barabandanya uguhagarika akazi kubunguruza abantu n'ibintu hakoreshejwe imodoka zo mu bwoko bwa Probox mu ntara ya Makamba birabandanya kuri bamwe bamwe kuva hadutse kutumvikana kuri bo n'abajejwe umutekano mwibarabara kubera ibiciro mu ntango yiyindwi turimwo bivuye kwabo bunguruza abantu n'ibintu bakora igitoro mu gihugu kibanye cha Tanzania ku giciro kiri hejuru y'icyo mu Burundi naho biruko hari bamwe mu baje bariyombora kuri wa gatatu bagakora bagenzi bacu bakorera imakamba babo bajije basiguye ko bifadikanya na bagenzi babo mu guhagarika akazi ariko ko bashima gukora binyegeje kugira ntibabura ico bafungura Egide Nahayo
kumusugira gatatu ba dereva b'imodoka intono zunguruza abantu n'ibintu bagaritsa akazi kwera bemeza ko bakora bahomba n'umwarangwa mu gituro zahora zihagararamwo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu masaha y'igitondo yo kuri uyu wa gatatu yamara mu mabarabara haboneka imwe imwe iri kwirapakira ariko ba dereva basa n'abatinya kwegera igituro ubarije bamwe muri bo bavuga ko bagomba kwifatanya na bagenzi babo bahagaritsa akazi naho hari abasigura ko iyo badakoze bataronka icyo bagaburira imiryango yabo ariko batwanye bapakira ingenzi baherize ibiciro byo kwiyunguruza cyashinzwe na leta kuko nk'uko babimenyesha amahada bacibwa abaca kubira n'igiciro cya leta dahumuriza kiretse abadahanywe iyo bafumbatishije bamwe bajije umutekano wo mu ibarabara bagenzi babo bagihagaritse imirimo mu kugaragaza kabaro kabo bo basigura ko bikigoye ko bubahiriza ibyo biciro ariko guhitamwo kubandanya yegeregere bavuga ko batabayeho kumwe Ivyo rero biruko mu gihe bamwe bakorera abandi abo bita basebuja babategeka gukora na rijya harabo usanga izo modokari arizo zitanga ibeshya y'imiryango ya bene zo buri munsi hambavu yuko hari n'abazigura babanje gusaba amadeni mu mabanki kugira bagurizo ngendeshwa hari kandi n'abatubwiye ko bafise makuru ku gipolisi gishora gukura imiduga mu ngi wabo kugira kibategeke gukora abanse zifatwe zijana gufungirwa mu gipolisi abadereva mu ntara ya Makamba bari bahagaritse akazi kuva kuri uyu wa mbere bavuga ko bakora bahomba kwera bategekwa kubahiriza ibiciro mu gihe bagurira igitoro kizimbye aho ngo basaba kuronswa igitoro ku mastation kugira bakora akazi hubahirijwe ibiciro bya leta
tuva mu manuko bw'igihugu dutandukire mu buraruko bw'igihugu mu bijanye n'urimye aho bamwe mu barimye ibigori bo ku mutumba buye komine mwumbi ntara ya Ngozi bafise impungenge kumwimbo w'ibigori utazogenda neza muri kino gihe aho barimye berekana ko ifumbire bayironkejwe batevye igihe cyo gutera carenganye ikindi bavuga ni kirere kitagenze neza bagasaba kuronswa ifumbire hakiri kare mu gihe cy'impeshyi kugira ntibasubire kuburi cyo bimbura Alice Ndayizeye
Abarimyi bo ku mutumba buye bashikiriza ko intambamye nyamukuru zizotuma bataronka umwe mbushimishije w'ibigori ari uko ifumbire yabonetse iteba hamwe n'ikirere kitagenze neza
ikintu cyabitumye hakuru nyavu twayirose duteba igihe cyo guteragira karenze ni kuvuga n'abateye kwabaye guhitisha muvuga ati nyene nzogica imana impaye
gihe imvura yagwira sico yagwiri
namwaka nyene hazoba umwe mbumuke kubera imvura yagiye kare hamwe n'ifumbire nyene yagiteba
mwaka bazoronka utwo bajya gusa ntibazoshora oya
abo banyagihugu berekana ko umwimbu w'ibigori wahora ubafasha cyane
umwimbu w'ibigori ni kuri byadufasha kubera nk'ubu gihe mfite abana babiri ni kuvuga nk'ubu nsiyeshe ibiro 10 ari byo nikurira mu nakosoma amahera y'imboga gusa ariko ubu ntibizogenda neza
bakagira amakenga y'ingene bagiye kubaho narirye ibintu bitandukanye byaduze ibiciro
bona ubu nibi nuko byazimbye bikira cy'umuceri tukigura 4,500 hafi urumva bitanu biharaga ubu ushoye baguha 3,000 ni kiro kimwe urumva cya kiro cy'umuceri ntukironka uba amavuta ushaka kurya utuboga tumeze neza udafise 1,000 cyangwa 2,000 urumva bayarama mesa gusa intore n'indagara n'ibiyobe ntibirimo n'igitunguru
abo barimyi basaba leta ko yojera barosa ifumbire ku mwanya kuko babayirije hakiri kare
nuko nyene leta yozira duha ifumbire hakiri kare basinye n'ibirere byovyo n'ivy'imana ikora kuko hari igihe turi imyavu tukayiriha mugabo
baze baye urawinyarutse ninyarutse kuzana umwavu hakiri kare bakawutora hakiri kare bakatuma barima umwavu barawushikanye mu
ayo makuru aremezwa kandi namwe mbajejwe intwaro nabo nyene bakabona ko kugira ico kibazo ntigisubire kugaruka mu gihe c'impeshi ariko ifumbire barishe yoboneka imbere y'irima
baratanze advance kuri posta ku makomine batunyarukiritse ntiduhombe kabiri ubu turimo impeshi twatangura kurima impeshi umwavu kuri posta ku ikomine wamaze gushika
gushika bakavuga ko ariho barishe ifumbire mu gihe c'agatasi ariko batarayironswa amakuru ava ngahibuye yemeza ko abarimyi bashobora kuronka n'umwimbu mukeya arababaye barikora ku mwavu bari bahawe wo gukoresha mu gihe c'irima cy'umyonga abandi bikora ku mase bitungwa impene n'inkwavu hamwe n'uwo munyabarega
Alice Ndayizeye urakenuye nayo mu bijanye na politike bamwe mu bagize inama nkenguza amateka bavuga ko bafise amakenga y'ingene abanyagihugu bashobora kuzoja barashikira inzego bahora bitura nko mu ntara no mu makomine mwitunganywa rishasha ry'intwaro mu gihugu iki kibazo kiri mu byashikirijwe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yari umutumire kuri uyu wa kabiri aho mu nama nkenguza amateka bakerekana ku icicaro c'intwaro ubu kigiye kuba kure yabitura inzego zitandukanye umushikiranganje Martin Teretse ariko avuga ko ubu abakuru b'imitumba n'abamakaritiye aribo babwirizwa kwegeranya ubwa mbere ibihanza abo bazoba barongoye gutyo bakabona kubishikiriza izindi nzego Olivier Kwizera
Bimwe mu bibazo biteye impungenge abakenguza amateka mu ibwirizwa risubiramo ibwirizwa ritunganya intwaro mu gihugu bihagaze ahanini ngene abanyagihugu bagiye kwakigwa uyu mukenguza amateka agaruka ku banyagihugu bahora bitura babura amatari bagasimba bajeje imitumba cyo kimwe n'amazone aho uwo mukenguza amateka avuga ko bitazoba byoroshe gushikira bamwe mu bajeje intwaro bivanye naho abanyagihugu baba akabaza uko bitunganije ku buryo ikibazo cy'umunyagihugu gitoregwa inyishu ku
twarebo hasi mbega ko tumenyereye abene gihugu bisukira abaje kwa buramatari no munsi buramatari wiburunga azoba ari makamba umwene gihugu avuye mu mugamba zokumva yuko yotunganije ari ukabwaye na buramatari mbega mutekanye kugira ngo abene gihugu bumve yuko no munsi batazoba gikeneye cyane buramatari kugira bumve ko batunganire
Koroni Rohando mukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzoagera yibaza ingene umunyagihugu azoba yorohewe mu gushikiriza ikibazo ciwe kwa buramatare cyangwa kwa Mustaneri kuko abo bose bazoba bari kure cyane
bego umwene gihugu zohora abona buramatare byoroshe zohora abona Mustaneri rega na Mustambe ko mwavuze buramatare mutavuze Mustaneri rega na Mustaneri azoba ari kure cyane
umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse asigura ko umunyagihugu azoba afise ingorane abwirizwa kwitura ubwa mbere umukuru w'umutumba
n'abasangiye ibikorwa tuvuga ko ariwe muvyeyi w'abanyamutumba bose umutumba ufise umukuru w'umutumba kate ufise chef de quartier biroroshe kwibazo byo kumutumba bitorera inyishu umukuru mutumba yimugoye aca abifata wenyene akabijana kwa chef de zone umushefu de zone abimugoye ko aca bijana kwa mustanteri wenyene umushefu de zone cangwa intumwa yiwe akagira raporo muri logistics akabijana kwa mustanteri mustanteri nawe nabikora uko kuko yewe aragukiwe byagoranye gose rero niho aca aduga kwa buramatari naho nyene ntabwira mwene gihugu yamuje kumusaba ijambo ngo duga ngo kwa buramatari
integoro y'ibyerezwa risubiramo ibyerezwa ritunganye intwaro rizotangura gushigwa mu ngiro mu mwaka wa 2025 iryo bwirizwa nyene gisunze imbono kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2063 hamwe n'umugambi w'iterambere wasubiwemo wa 2023 shira 2027
Olivier Kwizera kenuye ari nahana makuru twa twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro bagarukiye abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Kofi Olivierwe ntware yamfashije amajwara abashikira Odironkeje Imana naye abashikirije ndabifurize kugira umugoro bamwiza mubandanye mujyegwa n'ibiganiro vya Radio Indundi Kiritu